twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu. Habari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ari yaho zari Twitter ni VOA radio ya Trikaze. Mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe ni kiganiro ngiye kuremeshereza muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mundwiza ikigo Maison Shalom gikora mu gisata c'impunzi no gufasha abana batandukanye kizokwiza imyaka 30 kimaze gitanguye imirimo yayo itandukanye. Muri sanga y'uno munsi yabatumiriye umufaso ni Marguerite Barankitse yashinze kandi atwara ico kigo ubu gikora mu Rwanda kiri muri ico gihugu inyuma yo kugarwa mu Burundi mu 2015. Marguerite Barankitse azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira gateka kazi na muntu na cyane cyane akabana. Muri iki kiganiro rero umufaso ni Marguerite Barankitse araza kutubwira ibitandukanye byaranze Maison Shalom kuvuga itangura imyaka 30 iraheze ikiri mu Burundi iri mu Rwanda, ibikorwa bitandukanye yagira akora ivyo ari vyo n'imigambi itandukanye ico kigo kiriko kirakora. Haraza kongera atubwire ico avuga ku mfashanyo z'impunzi ziriko ziragabanuka amakamba atandukanye arimo ari mu Rwanda no muri Tanzania. Marguerite Barankitse ikaze kujugya Amerika kandi mwakoze kuduha kakanya kugira ngo dushobore kuyaga ivya Maison Shalom igiye gukwiza imyaka 30.
Ndabaramukije cyane Diane, ndabaramukije cyane nabo bose baza kunyumviriza tugasangira kino kiganiro.
Yego. Maison Shalom ntikiri mu rugero rw'umwana kuko imyaka 30 umuntu abakuze abafata ingingo abakora ibitandukanye. Imbere yuko tubanza kugera kuri iyo myaka 30 banza mudusubize mu dikahise ka Maison Shalom yatanguye hehe ico gihe mwayitanguje kubera iki Marguerite Barankitse.
Maison Shalom kumbure kubanyumviriza rimwe na rimwe ndanagira impungenge zo kuvuga ko ari je nayitanguje. Mu byukuri narahagurutse ntiyumvira hari tariki 2024 za gitugutu mwazi ibara ryari ryaguye mu Burundi. Uwo munsi rero najewe nari nahunze nk'abandi ndiko ndahunga injyane abantu bariko baricana. Hanyuma bungira mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Ruyigi hamwe n'abandi bose twese atanumazi icaza gukora. Rero ibara riguye bahejeje kwica ababyeyi b'abana mbona niko kuhaguruka mugabo ntiyumvira gushinga ishyirahamwe cyane ntora abana. Narabatoye ndabahungisha ugenda guhungira ku Mudagi mugabo ntiyumvira ko ingwano izo ubwo bwicanyi buzohava buhindukamwo ingwano hagati y'abonse rimwe. Ndaheza rero genhora nguko nabandi bose bahagurutse bamwe bagahungisha abantu je nahungishije ubwa mbere abana baba ababyeyi babo biciwe mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Rubigi hanyuma nca ntangura kwinjira noya bikunda ko navuga nagira icyo nkora ndi umupasoni nageze imyaka 37 ndi n'umukiriso reka nange ubwo rwango meze negeranya abo bana ndabahe ituze ndabahe urukundo cyane cyane niko bari babuze ndabahe naho bahungira n'umudagi rero yanyegeje naho natanguye rero kuri iryo tariki 2024 z'ukwezi kwa gitugutu mu 1993.
Yego murakoze cyane turaca tugaruka mutubwira ingene mwagiye murakura n'ingene abana mwagiye muraronka aho mugejeje mwafasha n'ingene bagiye baraja mu buzima butandukanye ariko Marguerite barankitse dufise abatandukanye ku mirongo ya telefone badusavye bashimitse ko tubahamagara bakabaza utubazo turahera kuri Gayel Gayel ikaze ku ijugi ya Amerika no muri Isanga Marguerite barankitse twamugutumiriye uherega Gayel
murakoze cyane merereye mu gihugu cy'u Rwanda mu kambi mpuzamahanga bwa mbere na mbere ndashimira Marguerite barankitse kutwigora amaze gukora mu myaka yose Imana yo mu ijuru imuhe umugisha ikibazo komputer ariko anicyifuzo fise umutwe wanjye uri mu nkambi yabuze ukuntu yiga muri interna asamata meza bamuhaye interna ariko nashobora kumubaza nimba yamufasha akabona ishuri
ubwo utwo tubazo uno munsi ngira abo mushikira hakorera reka numve ko hari icyo afise abivuga ko mbwa twifuza kuja muri rusangi iby'impunzi muri rusangi tutagiye ku muntu umwe umwe kugira ngo ntihave abaca babwira icyo twita guprofita mu gifaransa basaba ibitandukanye magi twamuhamagaye ngo avuge ibya Maison Shalom ivyo kwishura tubazo tumwe tumwe sinzi ko hari icyo afise abivuga ko Marguerite cyo mubwira Gayel
Gael arabizi ko mu migambi yacu turafasha abanyeshuri kwiga rero baca mu migwi myinshi kandi dufasha abantu turabye uburyo na twebwe nubwo dusaba hanze arageza akandika akagenda turafite ikigo kininiya kiri mu nkambi ya Mahama agaheza akajya muri rya hari isantre yitwa Elite isantre Elite rero hariho twarashizeyo iyo batararonka igisubizo abo nyine barondera amashuri twarabashiriyeho ama ordinateur barashobora no gukurikira ku online nkuko tubivuga bagaheza bakaba baritegura hari n'ibindi bikogwa rero ntiyosa yicara gushikaho turonka nkuko turonka abana benshi n'ibihumbi n'ibihumbagiza kandi arabizi Gaele ingene bigenda nuko Gaele
murakoze cyane Marguerite barankitse kuri iyo nyinshi umuhaye Gaele i Mahama mu Rwanda muti rero 93 muragiye muri ico kigo abana murabonye abimfuvye mwatanguye mufasha abangahe ga Marguerite barankitse mu 93 ubu mukaba mugeze kuri bangana gute
urumva twebwe ntitwatanguye twiyumvira ngo dufashe niwiyumvire Diane ingene igihugu cyari kimeze muri uko kwezi kwa gitugutu mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu ntiwashaka kuvuga ngo ingene fashe aba bana bonyine babuze ababyeyi jewe nahunganye abana 25 kuri uwo mugoroba mukaba usanga hariho abandi bakomeretse bakuze kuko hariho n'abandi bakomeretse hariho n'abandi bariko barinyegeza hariho n'abandi babuze abana babo uwo mudagi nakunga imana izo mudushe noneho ajoba yaje kuri urwo muze kuri uwo munsi mukuru yitwa Martin Novak yakorera ishyirahamwe bita GIZ y'abadagi niwe yahavuye agira ikigongo yambonye ntagira iyonja aranyugururira umuryango w'inzu yiwe waza gusaba indara abandi badagi aduha n'ahandi hari ibiro byabo ndetse tucacujamo noneho tugenda twese n'abapatiri bandi batari bafite ibyo baja kubera eveshe yari yuzuyemo imibyimba n'abandi bantu bari bakomeretse turajana sinaharura kuko siniyumvira guharura abantu twese bamwe bajyanwe ku rubaraza abandi hasi abandi mu muryango twari abantu benshi harimo n'abakuze mbwa abana bari 25 gusa niho nahavuye nca ngumya mugabo bukeye bwaho itariki aho hari itariki 24 ku mugoroba itariki 25 bajyana bavuye mu yandi makomine y'intara ya Ruyigi bakomeretse umwe wese akiyumvira ngo kumureje uwo mudagi yambaye ifashanyo bakanzanira bakomeretse sinaharuye mu minsi ya mbere icyari gihambaye niko ari uguharura kuko ari ukuraba ingene ata muntu n'umwe yopfa
none ga Marguerite barankitse ico gihe 93 ntivyari vyoroshe inguvu mwazivanahe kumva ufata abana 25 udafite naho baraza nawe utorohewe izo nguvu z'ico gihe zava hataki gufise
nibira mama niba demajewe imyaka 33 kwiki abanditsi b'amakuru canke abo bamenyesha amakuru bagize amafilime kuri Maison Shalom canke hariho n'abafashe amafoto banditse ati incent en enfer abandi nabo bandika notre sol de Ruyigi abandi bandika Mère Teresa d'Afrique abandi baranyandika ko ibintu byinshi abandi ni kuri inguvu bicho gihe zindiyo zavuye mbwa zavuye ku bukristu kuko ndemera ko urukundo rutsinda kuko nirutse niyumvira nagiye naco narifise mu minsi ikurikira abana barambaza tubwira iki ushikaho twagenda tukatora aho aho ndagusoroma aho turose uraho sinagize isoni zo kuza gusaba sinagize n'isoni zo kwiba ibyo bibira abantu sinumva kandi izo nguvu kumureza arasanzwe ziza ziragabanuka ibitanguye gutunga ukagira isoni cyane ukamenyekana ubwa mbere sinarinzwi niyo bari kumufata nibye bavuga ati ni Margarita ubu kumbure byongora ngenda mu mirima y'abandi ariko nari mfise inguvu ziva ku bukirisu kuko nemera ko Imana yatsinze urwango
ehego murakoze Marguerite barankitse twakire na Rafael ku yundi murongo wa telefone Rafael ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga uherehe ga Rafael
yewe ndumusikire w'igihugu cy'u Burundi nagiye kugarukana mahoro mu gihugu cya Somalia yewe nari nashimye kugira ngo ndababaze ku bijyanye n'uwo baranyitse Maragarita tukiri mu migwirwana yaradufata neza cyane mu gihe abana namaze kubaronka yarigeze kuba dufata neza dufatirana neza abana ariko kubera injyana yabaye mu gihugu cy'u Burundi numvise ngo yarahunze hama tena babijyazo karukira mu Burundi kujyanga abana yadufashiriza abana bato cyane cyarito murakoze
abana bawe bari mu gihugu cy'u Burundi ga Rafael
yego bari mu gihugu cy'u Burundi mugabo nta nyina wabo bafite kubera yabitabye Imana kuvuga n'abana batandatu barire mu miryango itandukanye ntawe uri kumwe n'uwundi
Marguerite barankitse akabazo kavuye muri Somalia kuri uwo musirikare w'u Burundi ari kugarukana amahoro
ego amahoro neza Rafael ubivuze neza uvuga uvuze ngo tukiri mu migwi igwana jewe rero nk'umubyeyi urabizi neza umuntu wese yanzanira umwana ni nka kujya ishyirahamwe rya kwahuje sinarabira ko woba uri mu migwi igwana cyangwa ubwoko cyangwa n'abicanyi ngomba kuvuga ko navuga nti wunzaniye umuntu wese ariko arababara nzomufasha na kujya ubukristo bwanje bumbuza kujya Imana igwisha imvura kuba bino kubeza navuga ni na mukristo yihora na n'umukristo avuga ngo jewe umuntu nafashwa kiretse umusabati mbega washaka kungurira ingoho cyane n'amahera yo kujya kugwana murabizi naho baminsi yose bazinyagiriza ati utegerezwa kuba urazi ko bansiriye urubanza Rafaeli bakanyagiriza ibintu nunama nibaza ni jimbega imwe bajya abantu none ko twari twa bazi neza umutima wanjye baje nabarebeye abana nk'uko ubivuze none uno munsi babonye ndetse ababandi babonye mpagurutse mvugira komeza amahoro kubera ikibiza babaza ako gahinda rero Rafaeli ndagapfise ni ukuvuga ku Burundi kuri jewe jewe namambwira abantu bose aba mwese munyumviriza namavuga nti je mfise ababyeyi babiri mama Tereza yanyibarutse akama kubw'amaraso n'Uburundi bwanyibarutse bwambaye izina aho nzogenda hose ndabwiyaga kuko nabwo bwambaye izina nitwa Margarita Baranguritse ndi Umurundikazi
hanyuma none ngo uzosubira mu Burundi ryari gufasha abana bashaka kuja kubafashiriza mu Burundi bwa Margarita
none munsi Rafaeli ko wewe ufise wagiye kugarukana amahoro genda ugarukana amahoro mu Burundi hanyuma ubabwira ati ni mu mukure ko icyo cyaha mwamwedetse ko mwandika ko ari umwicanyi ko yateguye gutembagaza intwaro mukamucira urubanza rwo guherayo ni ukuvuga jewe umunsi bazofata bakangura kwicyo cyeyi bakagikura ko na bene wacu bandi baba ari babo rugurika abandi bagwanira agaseka ka muntu babitari ba armel abandi bose bakavuga ati turi ku bisagati twasanze twihenze uwo munsi nyene abimenye mbere n'iri cyane
yitwa Rafaeli
uwo munsi Rafaeli nzocanaha uwo munsi nyene kandi nzogenda ndora abo bana bawe ndabafashe
hamucubashira hega Margarita kuko muracafise ibigo mu Burundi
erega n'ubundi nabafashiriza aho bari jewe si kwitari Orferina uya jewe ndurondera uburyo none n'ubundi Diana ko nakubwiye ko natanguye atacho vise nta muntu akundana nta muntu yemera Imana aburi caha mwene wabo urapfuma ukagenda ukamuramutsa ukamugemurira urukundo nzogenda ndabara nuko nibwo mwana ronse
ni ukuvuga rero akabazo narimbajije nashaka kubaza sinadudurira ko ariko nashaka kubaza ibigo byanyu mu Burundi n'ubu ntibirasubira mu minwe ya Maison Shalom canke kuko turazi ko bigeze kuba barabifasha nibitandukanye mwafashisha bo
na kimwe barasubiza mugabo intu bijya bigo nari nabyubaki ikimba bazaconye iyo babijya bigo babirekeye benevyo abana babamwo ntibabirukane ntibabangaze iyo badafata inzu n'abamwo ngo Reveriano umukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD ngo agende ashyiremo abantu bakagumizayo bajya abana birukanywe jewe ntacyo jewe bijya bintu rega sibyiwanda bijya bintu ni ishyirahamwe rya Maison Shalom yafasha abantu batishoboye byarimo abantu nuvuga ngo iki b'imico kwinshi b'imigi kwinshi abatafisi iyo baja amatungo batwaye imirima batwaye yariko irafasha abo bose babikeneye
urakoze Margarita barankitse ku nyisho duhaye ego dusubire ku mirongo ya telefone twakira Marcel turasaba Asmani agume ko turazi ko tumufise ariko tubanze twakire Marcel ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane banje kuramutsa uwo mubyeyi rwose Margarete ku by'ibikorwa by'indashyikirwa yagezweho nubwo itari byose ariko imana yanjye nimubagira nabira bihebagira none uyu munsi nizo Shalom ngira ngo ntabwo kiri ikigo cyo mu karere gusa ahubwo ni z'umuryango mpuzamahanga kuko tuzi ko ari n'imiryango wavutseho biturutse kuri iyo nizo Shalom yashimye ariko haba afite utubazo tubiri akabazo ka mbere ni ayahe masezerano mugirana n'abana mugiye gufasha kuko impamvu mu minsi yashize ndumva ari muri za demuri bizisi niba atari bifoti abana bigaga muri kaminuza ya imeshuri hengeri mu Rwanda baje kumera nk'abakoze ikintu gisa nk'imyigaragambyo ubwo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yabatumiraga tukibabazaho tubabaza impamvu habayeho kugumuka kw'abo bana nibabwira ko nubwo muba mubafasha ariko haba hari umurongo ntarengwa nabo baba batagomba kurenga amasezerano mugirana n'abana kugira ngo mubafashe ntabwo namenya ngo nayahe hanyuma ikibazo cya kabiri nubwo abantu baba bari mu bukene cyangwa mu ntambara hari igihe umuntu ashobora kuba ari imfubyi ariko umubyeyi wamusigaranye cyangwa abakuru bamusigaranye ari abantu bishoboye iyo mujya gutoranya abana mufasha kuko tubona bari mu mashuri y'intango abahejeje za kaminuza turababona iyo mujya gutoranya abana mufasha mugendera kuki uwariwe wese ubituye muramufasha cyangwa nanone hari izindi kondisiyo mubanza bishyiraho kugira ngo mufashe umwana nicyo kibazo nari mfite ariko umubyeyi ni inyamibwa n'indashyikirwa rwose
urihega Marcel
ngewe ndi Kigali mu Rwanda hano mu karere ka Gasabo
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
nakoze nange
yego Marguerite barankitse utubazo tuvuye Kigali mu Rwanda kwa Marcel
yego arambaje inge ndamwishura ikibazo cya mbere mu 2019 nihari 18 hari mu 2020 mu gihe hari cyakiza cya COVID rero abanyeshuri ba kaminuza iyo tubaha intude turasinyiranira amasezerano turasinyiranira amasezerano bwa mbere yo kubabwira ko mu gihe bazoba bakiri muri kaminuza ko atarubyo baba bafise bataheza abana babigeme turabasaba ko atajya kubaka kuko tubabwira muti mwebwe mugiye kwiga ntiwoshiramo umwana kandi atabujya ufite bwo kumurera kandi ntiwoza kumubwira impfubyi kandi uzi neza ngo twebwe agateka ka mbere icivugo cya Maison Shalom n'agateka k'umwana nitwongora rero umwana ngo turungike nyina wiwe kuja kwiga kandi yoshobora kurindira agaheza kaminuza turabimusaba ati twebwe rero ayo mafaranga tugomba kuguha ni ugende wige ushire kumwete ntuzokubaka muri icyo gihe niwubaka nuko ufise nta ugenda kurongorwa cyangwa ngo arongore azera ko ababyeyi aribo bazomurerera ikindi tuvuga hariho imico tugenderako twebwe muri Maison Shalom niyo gufashanya niyo kandi kugira ubuntu niyo kubabarana nitwa guhamagara ngo ubabare abandi ugende kuko benshi bari muri kamp hariho ibikorwa tugeza tugategura mu buruhuko byo kubakira nk'inzu abamama bakuze cyane namwe muri iyi mfashanyo twari gufasha uwo mukecuru ari mu kambi nawe uzobwira tukavugana ibyo bategereza gukurikiza rero harashitse aho twebwe tubabwira ati nimuze mufashanye nimuze ko ayo mezi atandatu atacu muriko murakora kuko ntibashaka kuja muri kaminuza munazi ko hari huga amakaminuza yari yugaye muze hari hamashanti tubahe mukore kuri shanti muzaheze mwirongere amafaranga namwe muzo kwiguriramo imbuzo bamwe bacabaranga ngo none ngo amafaranga sayo mudusabije batangwa kuvuga ati twebwe muradusegesha amafaranga mukayakoresha ibyo mushaka nge nababwira ndibikunda nimuze twumvikane ni iyo mico rero bamwe rero kandi iyo wemeye ku ukaronka iyo ntuzi mfashanyo yo kwiga kaminuza turasinyiranira ko utazogenda I Burundi kuko ugiye nuko ufite abavyeyi cyangwa abandi bagufasha dufasha imbunzi bamwe rero bagasohoka bakagenda bakibaza ko tutabizi tukaca tubakura kuri bi nibyo rero twatase nabo kuko babona mengo n'imfashanyo yabo tubafitiye nayo yari ya Priya Aurora Prize nari naronse muri Armeni nari nahaye abantu ngo y'amafondasiyo atatu basaba hanyuma ndababwira nti muzoza muraduha mfashe ugwaruka rwatereye ze kaminuza hagati niko rero kubacekera tukatoramo abafise izo ngeso nziza iyo mico nk'uwo mu Kinyarwanda avuga indangagaciro
hanyuma none ga Margarita kugira ngo mutore abafashwa mu bigira gute barabaza bakababwira hama mukaraba ubikeneye gusumba abandi
hariyo komite mwashaka nk'ubu ahi Kigali uwo uko avuze ari muri Gasabo twarashizeho komite y'impunzi yasobanura tukavugana ati duhera kuri aba guko ntidushobora gufasha abana bose kuko ubwo buryo ntabwo dufise murazi n'izo shyirahamwe mpuzamakungu usanga zidashobora kuronga uburyo kandi zozo zifashwa n'ibihugu zitarongwe uburyo bwo gufasha impunzi zose twaravuga rero ko duhera ku batishoboye koko ubwa mbere tugahera ku mupfakazi umupfakazi wenyine yireranye abana tukabona ko atanjuti yobafise hanze mwene wabo musaza we cyangwa nyina wiwe ari hanze ashobora kumufasha kuko abarundi twese turazinanye n'abanyarwanda turazinanye nuko rero tuza tubabigenza ukaba uri umupfakazi cyangwa ukaba ufise ubumuga muri ababyeyi babiri mukaba mudakora mudasize ingene mwofasha abo bana bamwe twagiye turabakuramo twarabahaye ya zangurane ngo badandaje bashobore kwirerera abana tubagenda rero turafise ekipe y'abantu bagenda kuraba aho abo bantu baba bakaraba uburyo bafise icyo bakora ko batashobora kwibihirira abo bana
ego twakire na Filote ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Sanga ikaze Filote
mbare gatonyi na patwe nakazi no kwimbabare gatonya ari abantu niko ndakira
uragaruka hanyuma uhejeje none wari waduhaye ni maho yiwe ntaje Margarita barankitse inkuru y'umwana isubira inyuma mukanya mwambiye muti ntiwatinya no kwibira utwo kujya batandukanye kugira ngo bashobore kuronka ico bashaka umunwa hanyuma ukavuga ati ico giye ho vya binoroshe nari sinarinzwe cyane nk'ubu ariko hari hamakuru sinzi ko ariyo muratubwira canke babitera ko inkuru ko wafata nico twita risque ukaja kugopesha ibintu vy'amata udafise natanu riha umuntu ni hamwe bahera bakwita
yego
bagutazira twatuzina tudasana
iyo ngutera inkuru ni yaba mwari mutuma anyumba ambabarire hari umuti nabona ntafise amata y'abana iyo ndabivuze ndarira ndagenda namubesha ndamubwira ngo abapatiri bera baba père blanc bajya ba missionnaire d'Afrique ngo bambwiye ko hariho sheke bafitiye mugabo itarashika hariho umuntu yanyemereye amafaranga none ngo ushobora kungopesha
kandi umubesha atari vyo ayo mafaranga
nayo narinzi hanyuma rero arama kandi yera urumva nari nkeneye amatoni kuvuga ngo ninuze gukora mbise inzo ya zirenga amajana abiri hanyuma rero arayamba yamaye subiye Bujumbura urumva urazi ko kera nta matelefone ngendanwa nari mfise yariho hanyuma rero arambona
amaza kwisoka rangurikira rambwa ati we e wana weye we mama ile pesa zangu akeye amafaranga ari rambwa ati yo nini honki pa murugire katugende bivya ni nashika mu gipatirwa kambona ndi kumwe n'uwo muntu n'ukuri araja baraza kugira ikigongwe bayanze niho rero namushiga ku irembo urabona ndinga mu gipatiri nurinda kwinjira na urabona n'umuyisa ndinjira nsanga umupatiri umudage yitwa Ludwig Peschen yakora we yatanguje irya Nouvelle Espérance mu buyenzi yo gukiza yari umuganga yo kuvura abarwayi ba sida niho rero namwinjira ndamubwira ndi ntumaramaze ndi hajya inyuma hari umuntu namubwiye ko mu nshuti y'amahera ntushobora kuyana n'ukuri uwo mupatiri Imana imuhezagire arankura mu kabaregwa arayaza ndaheze ndamwishyura ntiyigeze amenya yuko burya nari naramubeje natwaku narakopesha cyangwa nkagirane nakurya umubyeyi wese ndabumva nanjye aricyo bituma amaze kuronka amata nawe nigeze nima amata nari nzi ingene iyo umwana ariko arakuraba udashobora kumuha amata ari uruyoya ingene biyabaje imana rero yishyira havira amezagira ku mwaka nkaronka amatoni 22 avuye muri Suisse nanjye nkabaha bose abantu bose bafise ingorane yo kugaburira abana
ba urugendo urugendo Maison Shalom yaciyemwo kuva kiriya gihe co 1993 kugera igera ubu ice mu Burundi ije mu Rwanda igira ikisogorosha umva ivyo kubesha murondera amata y'abana kugira ngo ntibabarirane ngani wa mugani bavuga ngo rimwe na rimwe umuvyeyi ntiyoreka umwana mupfane hari n'amakuru avuga ko hagera igihe wambaye udutenge tubiri kamuka gasigarana ugahakogenda wambaye agasengere gusa kugira ngo ntihagire umuvyeyi imbeho yica muravyaho mugeze ga Marguerite barankitse n'imigambi yanyitandukanye mu karaba niyo mwavuye ni ca gitabo babitirira ko igwanko rutazigera rugira ijambo rya nyuma cyane
cewe abo babari ko baranyumvirije ngira ngo ndababwire ndabacira umugani kandi ico gituma ngomba iminsi yose barambaza none gamaki wewe ubwo muri cynic mu gifaransa urashaka gufata uwo munsi wari umunsi wo gucura intimba none wewe wamuvuga ko ari umunsi wo kwerekana intsinzi y'urukundo ku rwango ni kubera ibyo naciyemwo byose nabaye igikoresho gisanzwe n'ukuri cy'urukundo rw'Imana kuko ndaze jewe ndi umuntu ndi mu abantu babiri ni jewe ngira ngo j'incarne mu gifaransa bwa incarne ku urwango narabonye ingene urwango rushobora kugira inari narabonye abantu bica abandi ku busa ataco babahora naratoye inzoya zame nagurisa imitwe za umusaya wavuye ko abafise imipanga mu mutwe narabonye ibibibi ugaho kandi narabonye urukundo narabonye naricaye iruhande y'abami kazi uragi ko aramikazi batatu bose ku isi bamaye ubushimwa ari umwamikazi w'ububirigi umwamikazi wa Suwede umwamikazi wa Holland narabonye abo ba Jimmy Carter cyangwa narabonye abasitari bo ku isi yose ba George Clooney narabonye ibyo mugabe ikintu ngumya nuko Imana igutoye ukayibwira ati ndi hano mukama iragukoresha ibintu gukuraba navuye mu ibarabara nararaye kuri Place de l'Independance mu bana bajya bo mu ibarabara gushika ari bo batumye ndonka zanzu bahava banyaka zo muri Rovero 2 kuko nase urwango nkavuga jewe batagoma kumba indaro ndicara nga ndambona umubiriki yitwa Henri Nives araduhaye two nabo bana bari mu ibarabara n'ibyanzu zo munsi ya kaminuza ari kumutanga baraduha inzu turabamo narabonye nararonse amafaranga nkaza mbona agashimwe k'imiliyoni y'amadolari isi ya toro mu 2020 ndubaka ibitaro ndubaka haragira igihe nizo Shalom iba by'ukuri in company tunze murazi mu rugigi tunze ibitaro tunze sinema itunze kristine ama itunze banki microfinance itunze amazu n'amazu dukoteshe tunze ibintu byinshi kandi twatanguye atacyo mfite atanagahudu nambaye kubera iki kubera bavuga mu gifaransa ngo la mungu nous rend ingénieux umuntu nahunze n'igihe mbunga mu 2015 nagiye atakino na kimwe dia
mbega
kuko
watubwiye ati kera sinayezwe ntivyari byoroshe ariko nk'ibihumbi 2015 nawe waruzwe i Burundi Margarita barankitse ntawe waca ntibakomenye washoboye kuva muri ico gihugu gute byoroshe kuko biri mu byaranziye imyaka 30 ya Maison Shalom navyo
n'imana ya ntabaye ibaje ko lego naho birukanye urya mu ambassadeur ubuserukira ububirigi mu Burundi kuko yaranyegeje ukwezi kose hanyuma mu nyuma bavuga ati twabimenye ko ari iwawe ariko nabaciye mu mwanya w'intoki batamenye kuko nari nambaye iperike nari nambaye amarori amwe y'izuba nari nambaye ukuntu batamenyereye n'ibihereni nini ndaheza ndabacamo ko nari nzi pasiporo zibiri urazi ko bari barambaye ipasiporo diplomatique
Burundi bwarayikwatse iyo pasiporo
iyo nabatereye nca ndiyirukira ku ndege baja kubibona mu nyuma kuko ndi bari banyanditse bari bagerageje na Brussels Airlines kunyegeza nta bagaje na muzigo nari ngise nari ngise kagasakoshi tugenda na muntu ke bita sakame ata kintu na kimwe kiriyo kuko nari maze ukwezi ninyegeje ata n'umadiyo ndi
murakoze
yego twa ikigali byo tufise
twakire na John ku murongo wa telefone John kaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga
amahoro sanga
uherereye ka John
Nishibitoke munara inara Nishibitoke mu Burundi
akabazo kawe kwa Margarita barankitse twagutumire urikura twumvaga John turumva John urikura twumva Jone ni anayo kwa labandanya tukumvali kadufate Trump kuri Facebook. Trump ikaze kujugi Amerika.
Murakoze chane. Hey. Ni Trump ndi mujifagari chigari mu Rwanda. Ndashimira mu paswa ni mngado tumiriye. Afite gahunda nziza chane. Ariko noneho yo mezo Shalomo njya nyumva. Ariko ni ibikorwa byiza chane pe. Ariko se nukubera iki mu Burundi ikibazo namubaza nukubera iki mu Burundi bitesheje ari amahirwe kandi yari ari kubageza ku iterambere bakamufungira ibikorwa nukubera iki
akabadushaka ko ari wakakwishura ko menga karaba leta y'Burundi
nakanyishura ese ubu ngubu ntabwo yasubukura noneho mu Burundi akongera agasubukura ku bintu byahindutse ubu hari ikibazo murakoze
Marguerite barankiza akabazo ka Trump
ego murakoze Trump Ndaje icyo kibazo ndacibaza nibaza ko atarije notishura kuko namanibaza nabo bantu kinagiriye neza kuko n'abari ku ntwaro ubu barabizi neza ko naguma ndabagirira neza n'igihe bari bagowe nawe umuntu wenyine basigira abana n'igihe baba bari mu ishyamba rero ko ndi umukirisu Trump nagoma nakubwire sinigereranya n'umukiza wacu Yesu Kristo uwo bajya ukuntu abafarizayo bafashe umuntu atacu yari yabagize bakamushyira ku musaraba jewe nta kintu niyagirize umutima wanjye woshobora kunyagiriza ko noba naragiriye nabi ijya ntwaro yanciriye urubanza ko guherayo mugabo ndabasabira nta rwango ndafitiye kumbure nibere yayaze nkuko babivuga mu kirundi bazokwikubita gashi bankure ko ijya nteba ishushe bandemetse yuko ndumicanye yuko kandi nagomba gutemagaza intwaro
yego murakoze kunyisha umuhaye Trump twakire na makuru ndi murongo wa telefone aho Mike aze ku ijuru rya Amerika
amahoro neza ndabaramukije
muyo herere he garma
ndi Nairobi.
Akabazo kawe
nashaka mbaze mupaso ni Magi ku bikogwa asanzwe ariko akorera mu Rwanda afasha abana. Uri kuraraba ni wacu ari abana kera yahora afasha bafite ingorane nyinshi ibazo byinshi bahuye n'ibazo byinshi mbega bo bategekanya iki kusubira kuzokorera ibikorwa mu gihugu nibyo yarahunze yararungikiye umutahe mbega hoho nta biganiro na bimwe biraba kugira ashobore gutahuka cyari cyo kibazo cyanje murakoze.
Urakoze hari ivyo ari hishuye mbaga reka ndamuhako kanya ko kuvuga nimba hari ibiganiro biraba ko mukomeje kumubaza ngo abana yasize hariya nabo bariko bafashwa gutugira umunsi mwiza i Nairobi muri Kenya.
Nade ndabashimiye cyane murakoze cyane. Ego
Marguerite barankitse hari ibiganiro no Burundi kugira ngo uje gufasha abo bana ba ngo bashaka ko bari waho rufasha ubu batari ko baronka babafasha.
Yo ni uno yaba byashoboka na umutima wanje bijya uri mu Burundi naho aho nja hose umutima uri mu Burundi kandi bompa ubwo buryo bakamura kwe iyo uwo mutahe bakadukura ko guko ko turi kumwe n'abandi nguno iyo bogira ibiganiro ibiganiro byose banura maragata wenyine sino byemera boze bakavuga ati wewe kukubera turabigukuye ko kugira ngo uze udukorere nabyo nogira nshaka igihugu umwe wese umwe wese yo kwisanzura hakaba koko ubutungane kuri bose bakadu umunsi bo dufungurira bajya abana b'inzira karengane bari mu mabohero atacyo bakoze na kimwe kibi umunsi badofata bajya abana bacu bagize abicanyi bakabagira imbonera kure bakabaka ibigwanisho bakavuga ati umwe wese niyitegenze umwe wese akora umurimo agira ijambo n'ijunja agire ubutungane mu gihugu iwe umunsi ndo kumva ko icyo gihugu kidafatira abantu ubusa ngo kibice kidafata abantu ngo kibashire mu ibohero kidafata amafaranga y'igihugu ngo bafate bayanyuruze bo nyene baheze biyubakire kandi yarageneye bantu umunsi igihugu kizogira iteka n'itekane niwe munsi nzotaha natahana nabo twahunganye bose atari maragarita wenyine bavuga ati ngo twumvikane wewe rero turagukuye ko uwo mutahe hanyuma ucuza ukore ibyo nasize byonyine bo bikoresha neza bagahamagara abantu bagirana ayo mafaranga bakagira yoshobora gufasha mugabo yagiye mu mifuko ibitaro n'abasigiye barije ibyo bintu byose turacashise impinga n'indende mbega yari yitwa
Arma muri Kenya.
Arma umunsi igihugu kizoba nyabagendwa abantu bose barenganijwe abantu bose bakagira iteka hanyuma bagafata abicanyi
abatuhetuyatwakire reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Rafiki dusaba Joel kuguma kuri telefone tubazi ko tumufise. Rafiki ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego ndabumva cyane.
Uherereye Rafiki
Burundi mu Kirundo kumwe
na akabazo kwa Maragarita barankitse
akabazo n'umubaza none ico kiga kiwe mbere batugaye habaye zengorane kugyango natiniye ngo bizinze kugyango ngo bakugare ngikwe gitora amwe icyo ngo rutagitwara ko
uvuze ngo gute
tekoje niye ngingo ya ni cyo cyaba yarakoze kugira ngo ikigo cyo bakugare gere gukorera mu Burundi.
Ugume ku murongo wa telefone aza kwishura muri make kugira dufate n'abandi reka twakire Joel Marguerite ace yishura ibibazo byose ko ari bibiri. Joel ikaze kwishura rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherere hega Joel
Bujumbura.
Akabazo kawe kwa Maragarita barankitse
akabazo kanje
urabona leta y'u Burundi ndiye kino gihe eruka kwinjira berwa kwinjira mu kanama ka taone kajejwe amahoro n'umutekano kajejwe akateka katuna muntu n'umutekano biboneka ko hari ukwinjira kumwe kumwe leta iba yagira akora bijyanye n'agateka katuna muntu kubahiriza cyane ibindi bintu kugira ngo ishike hajya igeze
akabazo kawe kandi
muri iyo
akabazo kawe kandi ugasongore kugira tu
akabazo rena ariko ndabaza nka umwe mu bari barahunze igihugu cy'u Burundi kandi yarafite ikintu kinini afashije leta y'u Burundi yo bategekanya nawe utwigoro ko kuvugana na leta kugira ngo atere gukorera mu Burundi cyane ko iyi leta hari nayo ifite umugambi yoba igeza igeze mu bijyanye n'agateka kati na muntu yoba agira icyo akiramo
ugira umunsi mwiza
kugira ngo
Joel hari utubazo Marguerite barankitse yamaze kwishura nitwe kuguma tumusubizamo nawe no reka tugutumiruze kongera gusubira kumviza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu komi yavuze ivyakeneye nivyo kokwa kugira ngo ibitandukanye vya Maison Shalom bishuke mu Burundi no gutaho kurakoze Joel Marguerite barankitse utubazo twa Joel na Rafiki twinshi ndumva mwatugarutse ko ariko rero mu byo murimwo hariho nishure muheruka kugurura riheruka gutanguzwa n'ikigo Maison Shalom iryo shure riri ikigali mu Rwanda wotubwira amakuru make kuri by'iryo shure riganwamo nabanze rikora mu bisata bingana gute
urakoze Diane ego nivyo duheruka kuguruza itariki 28 z'ukwezi k'umunani twaruguruje ishure twaragije umutagatifu Ana yitwa Saint Anne de Kigali iyo shure rero ni shure kujya bita une école internationale ifise ya programme bita IB international baccalauréat ati kuki uguruje urumva ririmo ama section atatu ibi maternelle primaire ni mu mwaka wa mbere wa secondaire uti kuki wahavuye ugurura ishure ego no mu Burundi nari naruguruye ishure twari dufise ishure ishure ku bita ecole internationale de Nyamuto. Ero mwazi nka kujya ikivugo Mandela yavuze ati niba ushaka kwisi ibanziza nushire uburezi imbere. Niyo ni uburezi nibwo buzotuma isi ibanziza. Jewe navuze nti iyi myaka 30 nitwo yigira kuko twarihira abana ego tukaza mugabo hakaba ya mico ndangagaciro twashaka mugabo bana ego turabigisha ubumenyi mugabo ingeso nziza z'ubuntu nuko twashaka ko abantu bagira ubuntu nkabona ngele iyo myaka 30 nta kintu twakoze mu bizi ntarura 93 nakiya babana b'abarundi 94 nakiya abana b'abanyarwanda na mu 96 ndakira abakongo nguma neru ndavuga none ko ubu buhungiro ndimwo turi kumwe n'abanyarwanda abarundi n'abakongo numva ko rero iyi myaka 30 twatangura icyo iryo shure ryiza ririmo ubumenyi bwiza twigishwa international programme international reka tushire abana b'abanyarwanda n'abarundi navuga nka kujugira pepiniere ninge ingemwe no kuri imbuto nziza kumbe twigishe ubwo rukundo bwa mbere iyo mico myiza y'ubuntu duhere kuri materne bafite imyaka itatu hanyuma nibyo ragi cyo nibyo niyumvira nti ko iyi myaka yose mfite imyaka 67 muri iyo myaka 67 nguyemo imyaka 43 urabibona ni maje ngwana nico njyane tuga nti reka nanje sigira gigiza imico myiza ishure ryiza rizoramurira ibi bihugu by'ibiyaga binini uko u Rwanda n'u Burundi abantu bazokurira hamwe iryo shure rero twafashe 50 kwijana n'abana b'abakene harimo abana b'impunzi n'abandi bana b'abanyarwanda akarere baduha tukarara 50% n'abana b'impunzi 50% n'abana b'abakire bafise uburyo kuko urabona iyo program IB ngaha mu Rwanda ni tugize iya kabiri iya mbere ni ishure ryitwa Green Hill Academy natwe rero na Ecole Saint-Anne iryo shure rero dushaka ngo ribe kuko bavuga pepiniere y'ukwizera muri ibi bihugu uko ari bitatu ngo turabe dutere ingemwe aho tuzogemura abantu beza bafise ubumenyi confiance ubumenyi bwiza mugabo kandi bafise n'imico y'ukristo imico y'ubuntu.
Murakoze Marguerite Barankitse. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira Elia. Elia ikaze ku ijuru rya Amerika. Uherereye ga Elia
Burundi.
Akabazo kawe mu majambo make kugira ngo duhave turonka umwanya wo gusezerana neza.
Ngo ina iyo shuri. Ni kigice mu Rwanda. Ni rihera mwaka wa mbere ikabandanya gushika kaminuza.
Urakoze.
Nyamukuru di ni francophone ni obie ni anglophone.
Urakoze ugira umuntu mwiza ngaho mu Burundi Elia.
Ah.
Ego Margarita Barankitse Saint-Anne ni nyigisho zabo muri France mu cyongereza cyane.
Bihera ku ncuko. Incuko n'abajyabana bafite imyaka itatu twita école maternelle hanyuma rikagira na primaire hanyuma n'umwaka wa mbere wa seconde kuko niho tugitangura na vuze ko twatanguye mu kwezi k'umunani umugabo ni ntambwe twifuza yuko tuzoshika no muri kaminuza rero tuzoza turasaba turondera intererano twararondeye n'ideni no muri banki kugira ngo tugire ishure koko giratiro ishure riteye igomwe kugira ngo iyo umuntu ni nk'iragi iyo ufise iragi uha iragi ryiza sinashaka nshaka rero ikintu cyiza kandi yabazije yuko byigisha igifaransa n'icyongereza.
Murakoze cyane Bigirimana nawe turi kumwe aho uherereye hama akabazo kawe kwa Marguerite Barankitse umutumire wacu uno munsi.
Merere mu karere ka Kicukiro ofite iryo shuri mu mama megavuga ndi hafi nayo ndari n'ishuri ryiza nararishimye mama mega nawe nagira ngo ndamuramutse tujya tuvuganaho bwa sidi ni ubu yakwibuka ko ari jyewe ndagiye kumuramutse mama mega muraho
muraho
nimukomere ni teo zene
hama akabazo kawe rero canke intererano
buriya nagira ngo mbatuhuze gusa nta kabazo mfite bwa na mwankuraza ive korwa kora ndabishima
urakoze
uragutumiye tuzoryugurura kuwa kabiri uza uzoheze wambari mbega uze
tubyine
nuko tuko dusanga abasozera kino kiganiro Marguerite barankitse imbere ko tuza kubaha kanya mukagira ico muvuze kuri no sabu kuri myaka 30 twashaka kubabaza ingingo ziriko zirafatwa na ACR hatandukanye mihugu birimo Rwanda mihugu birimo Tanzania zugabanya imfashanyo impunzi zihabwa mu bivuga kwiki nk'abakora muri ico gisata
Udati di subgambere bishika aho ayo mashira hamwe mbuza makungu abura imfashanyo jewe nakuranye n'abanyarwanda murabizi ndabivuga bashitse mu 59 mu Burundi murazinge ne byagoranye bakabatwara imishiha hanyuma bakabafasha gatoya hanyuma mu nyuma bakababwira ati nimwimenye nta mfashanyo ikihari bakaca bakura amaboko mu mpuzu imishiha abakuriyeyo barabizi nto avuye arategetsi ngo abayobozi b'u Rwanda benshi bari ngaha mu Rwanda njere nagomba ngo mpoze bene wacu bababaye kuko kumbure kwa kabiruza kwa gatatuza barashobora kudoba bado gukumukuru wa wishira hamwe mpuzamakungu irabi by'impunzi zo bari ngaha turiko turaganira birateye impungenge na jewe ngo nk'impunzi iri hagati y'abandi bantu b'impunzi kuko turabibaza narabimubajije arahambira ati rega none twebwe ko dutanga ibyo ibihugu kuko zijya ayo mashyirahamwe mpuzamakungu atanga ibyo ibihugu bibafasha batanga iyo batabahaye rero ntacyo baheza ngo batange nuko rero tutegereza kwicara tukiyumvira ntitugwe mu bana nk'inyoni jewe nari narabibabwiye igihe haba ikijya kiza cya covid niko mubona bitanguye gutyo abantu badashobora kuza nimuze twikore ku maboko dufise tutangure kurima dutangure kuyumvira ngene twobaho kuko n'ahandi murabona impunzi ku isi zigaye kuba nyinshi cyane rero ko birateye agahinda ntako je no bivuga kwiki najyewe mbabaye muri nk'impunzi impunzi mu bandi mugabo ntidutegerezwa na narimwe abasangiye ubusa n'ibyo bita n'ibisambo reka tujye hamwe aranyumva yavuga ati wowe mama naho uri kuravuga uracafise ndushonje nka twebwe ntiwaraye ubusa mugabo babimenye ugire inama tujye hamwe turabingene
Ego Marguerite barankitse nuko rero akajambo kanyu kanyuma munota umwe kuri no sabukuru rya Maison Shalom y'imyaka 30 mwatubwiye yo mwavuye naho mugeze akajambo mutekereye abariko baratwumviriza nakahe
No jewe yo myaka 30 yaranyigishije umwizero ngomba ndababwire ko akajambo kanyuma subiremo urukundo ruzokwama rutsinda urwango
murakoze cyane nuko Marguerite barankitse tubashimire cyane kuri uno mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ku bikorwa bitandukanye vya Maison Shalom tunabipfuriza isabukuru nziza y'imyaka 30 wewe nawe mwafatikanije urugendo muri iyo myaka 30 hamwe n'abatandukanye mwagiye murafasha ejeje rya Amerika n'igyongera kudodoraho muri Maison Shalom tubasaba ko muduha ikiganiro muzobikore nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane bingaha kugira ngo mere nkawa bw'umuhanuzi avuga kuko ibyo mvuga ibyo nkuye mu mutima wanjye ibyo nabonye ubwo rukundo rw'Imana zishobora kurunuma nzokwama ndarurata nzokwama ndaruririmba kandi niwashaka ndaguhereze mvuga ako karirimbo k'ikinyarwanda ngo niba uhoraho ari amahoro yawe namwe mwese mwanyumvise ndabashimiye kandi ntimwigere mwihebura Imana yacu ni Imana serukundo
murakoze Marguerite barankitse bakoze badufashije muhinga bw'ivyuma ni Nadia Taha na Engineer Cornelius aha muri studio y'indwi ku juge America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Joe Diane ni nahazo narindemesheje ikiganiro cuno munsi mushaka kongera gusanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mugire umugoro wa mwiza mu bayi no mu vyanyu turongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro bizaba bigezweho ku juge America.